mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joydiane na Hazondongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Je ni babiri batanditse kora byangoye bapfutse ngwaye ncangira ibibazo ncamurikiza kubandikisha se wabona wese yarari. Imisi ncansanga yandenga.
Uyu ni Nimpagaritse Jeanne umwe mu bavyeyi bagira ku 1500 barengeje imisi isabwa na leta mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo yo bandikishije abana bavutse ico biriko birakora ku buzima bw'abo bana n'impamvu iyo misi bayirenza turabigaruka ko handi hato muze kubaha gufi ya radio yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make ko inyungu z'amasezerano yatewe ku mukono hagati ya Ethiopia na Eritrea zatanguye kuja ahagaragara. Indege z'ubudandaji zarasubiye kugira ingendo hagati y'ivyo bihugu bibiri, bikaba biniteze ko na ambasade ya Eritrea muri Ethiopia co kimwe n'iya Ethiopia muri Eritrea zugurugwa bidatevye. Avugira ku cicaro c'umuryango w'umwe bwa Afrika ya Addis Abeba muri Ethiopia, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasiguye ko ibihano ONU yari yarafatiye Eritrea bizoca bita agaciro nyuma yo kunagura umubano hagati y'ivyo bihugu bibiri. Eritrea muribuka ko yari yarafatiwe ibihano mu 2009 ahanini yagirizwa yuko yoba ifasha umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab. Kuwa mbere kandi Muhihabu Malim, umunyamabanga nshingabikorwa w'umuryango w'iterambere rw'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afrika IGAD, yavuze ko bitegekanije ko Eritrea igaruka muri uwo muryango. Eritrea yari yaravuye muri IGAD mu 2007 akatari gake yarashatse gusubira mu muryango, ariko ibihugu biyugize birawankira ahanini bishingiye ku migenderanire itari myiza hagati ya Eritrea na Ethiopia. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump kejo kwa kabiri yarashitse Buruseli mu Bubiligi kuticaro c'ishamwe ry'ibihugu vyo mu burengero rijejwe kwivuna abansi OTAN n'ico umuryango w'umwe bwa Buraya n'amashamwe abiri. Umukuru wa Amerika yama yifatiye mu gahanga. Trump kwa kabiri ejo yongeye gusaba ibihugu biri muri OTAN kongereza intererano zabo mu bikorwa vyo kwivuna abansi no kuriha ibirarane baheranye. Munama ihuza ibihugu bigize iyo muryango iza kuba uno munsi n'ejo kwa kane. Trump arategekanya kuza kugira imibonano n'abakuru b'ibihugu vya Buraya umwe umwe kugatwe kiwe nk'uko vyatangajwe n'abategetsi bo mu biro vyiwe vya White House. Nyuma iyo mibonano mu Bubiligi ategekanya guca yerekeza mu Bwongereza aho aza kwakirwa n'umushikiranganji wa mbere Theresa May, nyuma yaho azoce aja muri Finland ahazoganira azogira umubonano na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muyumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 45 31 na 41, aho ni ku Mutaga. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, tuifurije ikazi.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Abana baharurwa ku 1500 bamaze hagati y'ukwezi n'imyaka 10 y'amavuko nibo batanditswe mu gitabo cy'amavuko muri komune ya Mpanda ni ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi. Ahanini abavyeyi bavuga yuko bakenye bataronka amafaranga yo kubandikisha bagasaba leta kubatezurira kuko utanditswe atanonswa iruhusha go kuja mu ishure canke ngo avuzwe kwagusa nk'uko bikoregwa abandi bana bandikishijwe mu ntara ya Bubanza. Inkuru tubazumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Diane Ndonse.
Amategeko agenga ingo n'imiryango ategekanya ko umwana akivuka atarenza iminsi 15 atarandikwa mu gitabo cya leta cy'amavuko, ariko kubw'imvo zitandukanye birashika ababyeyi bakarenza iyo minsi Nk'abakenyezi bo ku mutumba wa Gifugwe muri komine ya Mpanda bavuga ko bishika ico kiringo kikabarengana amagara yabo ataramera neza. Nimpagaritse Jane numwe mubahuye niyo ngorane.
Je ni babiri batanditse kora byangoye bapfutse ngwaye ncangira ibibazo ncamurikiza kubandikisha se babona wese yarari. Misi nchansanga ya ndenga.
Ariko kandi harabakenyezi bavuga ko ahanini biva ku bugaba bwa ububakanye. Ni mu gihe ukwandikisha umwana gusaba ko abavyeyi bompi bajana ku ikomine. Abagabo nabo basaba ko mu ntwaro boborohereza ntibe ngombwa ko baherekeza abakenyezi kwandikisha umwana ku mvo z'ubuzi bubafatira.
Hano mu Burundi buryo usanga umugabo ari wacu mukora cyane mu byerekeye no kurondera tw'umuntu afungura rimyanyira tugura usanga twagiye mwitasha kugenya kugadika ugasanga rekesha umugore ari yaronka kanya gakwiriye mu gihe umugore umuhaye karanga muntu yiwawe ukamubwira ati genda wandikisha umwana hari gagere hariya ntibamwakire kandi afise karanga muntu yase wiba gashaka bavuga ngo ndetse barinde kugenda gutora ku karanga muntu usanga umuntu araye ubusa rero byari bikwiriye nk'umukenyezi wawe wa muhaye karanga muntu ko bo mwakira hamugura papuro rw'umwana bakari umuha bivanye n'umwidondoro buri karanga muntu wase wiwe karanga muntu kiwe nakagenda gatwaye ntibaza ko ibyo byo tworohera nk'abagabo.
Uku kutandikisha abana mu bitabo by'amavuko bifise ingaruka ku bana. Abakenyezi bakavuga ko aribo bahagirira ingorane kurusha abagabo nkuko uyabivuga.
Arashobora kugwara cyangwa agafatwa n'ibyara by'ibyaduka utwaye kwa muganga naho muganga akoraba irarira kubera urwo rupapuro utarurufise. Mbara kandi ko batwararonderanye n'umufasha twese dupfuye cyangwa umwe agapfa nk'umufasha agapfa kubera nibo bafise n'ijambo mu muryango bagufata nabi ngo uwo ntawo tuzi na kare ngo ntazwi no muri komine. Kacisangana ingorane ku kantu umwe bamwararonderanye cyangwa umutungo mufitaniye mu rugo abana bakaca batangura kujyana kubera batanditse.
Umwana atagira upapuro rw'amavuko aragira ingorane kandi zo gutanguzwa ishure. Umukuru wa Gacimbiri ka Bugarama ku mutumba wa Gifugwe muri iyo komine ya Mpanda avuga ko kubana 70 batanditswe igice cyabo arabafise imyaka yo gutangura ishure n'abayirenza. Ni mu gihe umwana afise imyaka 6 ariwe abageze gutanguzwa ishure. Uyu ni ufise umwana w'imyaka 9 ataratanguza ishure kubwiyomvo.
Kubera igihe bandika basaba urupapuro rwo muri komine nanze kubera atago nari mfise icyo gituma nacyenda mureke kumwandikisha.
Mu gihe umwana amaze kurenza ikiringo cyo kwandikwa mu gitabo cy'amavuko gisabwa n'amategeko, umubyeyi asabwa guca kwa buramatari atwara intara kugira ngo abe ari watanga uruhusha. Hambavu y'ibi kandi arasabwa gutanga ihadabu ry'amafaranga 10,000 ku mwana nk'uko umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mpanda ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano Edouard Ndayisenga abivuga. Maze ivyo bigatuma abavyeyi batoroherwa gusubira kubandikisha.
Numara kugenda kwa burumatare bica bikurusha ngende ugenda kwa burumatare ningende ucugenda kubisigura.
None nkahaga muvyeyi nyereka utagirisho kigazi utari magaceri nange ni wandikisha mu mwana. Kugira ngo nkino ti ya 10 ziye hamwe ntibikunda.
Kubana bamaze kugera mu bigero basaba koroherezwa n'abajejwe intwaro. Bikorimana Abia n'umusore w'imyaka 22 atazwi mu gitabo cy'amavuko cyo kimwe n'abandi 7 bavukana.
Kwabana n'ubundi ataramakosa yacu aho umuntu anundi botworohereza kugira turabe ko nyene ko tworonkanye nizo nkaratazi z'amavuko zo muri komine bitatugoye.
Muri kino gihe amashirahamwe yitaho ineza y'abana afadikanije n'abajeje intwaro bariko barakora isekeza ryo kwandika abana bafise imyaka 10 kushika ku kivuka. Abagera ku 1,500 nibo batarandikwa muri komine Mpanda. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse harakenuye igenekerezo rya 11 kwezi kw'indwi uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abantu. Ni umunsi ushitse igihugu cy'u Burundi kikivugamo ikibazo cegurirana ry'abantu. Akarorero ni mu ntara ya Kayanza neza na neza muri komuni ya Gatara aho abanyagihugu babaye benshi bikagorana ko baronka udutongo tubakwiye. Menyesha makuru ijwi rya Amerika mu Kayanza Fidelite ishatse arabidusigurira.
Komine Gatara imuraro kubw'igihugu cy'u Burundi igizwe n'amazone 3. Ubwo bwinshi bw'abantu ba muri iyo komine buremezwa nawe mu ndongozi zayo ayimpa Polinaire n'umuhanuzi wa Mustanya jeje iterambere.
Ni komine by'ukuri biboneka ko harimo abantu benshi turiko twababa ingo 16,400 47. Abantu muri komine yacu na 953 ku kilometero kwadrat. Ku bwacu turabona ko ari biharo byinshi cyane by'ukuri turabona ko abantu ari benshi gusanga hari kibatse mu matongo isindimwa yaragabanutse cyane
ubwo bukene bw'isindimwa nkuko biheje gushikirizwa muri zizi mu muryango iba muri yo commune twagiye ku mutumba wa muhingira uri muri zone ya gatara twabonye imiryango itagira aho ishinga isuka muri yo harimo umuryango wa Sindakira Gregory n'umutama w'imyaka irenga 60 bero umukenyezi wiwe bafise abantu 8 abahungu bane n'abakobwa 4 itongo bitwa ko bafise n'iyo batse mw'inzu babamwo uyo muryango tugira munsi y'urugo Nimbuga bari basegeranye twasanze umwe wabahungu bavuka mu muryango ariko arayo bakamwe inzu bigira imana Silveri dusanze ariko afasha ubavukana ikorwa vyo kubaka iyo nzu
nta mahera ndiko ndamusaba muga ariko nditanga nkamufasha sana
mwene wanyarubatse mbega we nzura nka wubaka
hari nga hanyene usikize ijisho tuzihangana tuzohabuko hari aha niho navukiye rumba nta hano novuga ati ndiko nzogenda ntumbera kuko nta haha nzotumbera hanyene nyimbe umuntu azoronka igihantu hame hangana n'iyi ntebe azohakikiyo ntebe ahicare bahave nta kundi
se rugo Sindakira Gregory amenyesha ko yakuza atatongo bafise
tongo ry'umuryango twe naciye ubwenge mbona tari hari agatongo tunapfukiyemo data yapfuye yakagurishije aca sigaza kandi kantu gatoyi niko kari mwinzu niko ndereye mwabo bantu
ubu uyo muryango ubeshijwe no gucingero uyo mutama w'imyaka irenga 60 ako dusambusa aheza kadandaza imwe kuyijana yatubwiye kwiyaronsa umugisha aheza karonka amafaranga ari hagati y'2000 n'2300 bagaca baje kuyasumisha iyo yabuze naho amenyesha yuko baca bafungwe sambusa yakoze nubana bane bafise bane baraciga hambavuye kwiga nabo nyene bari yungunganya kugira ngo basahirize ababyeyi babo niyo nkuru Ephrasi yiga mu mwaka w'9
papa paronderera abana nawe nyene kubyiwe n'umuntu akoze ntiyoshobora kuturonderera ngo adushobore tukavuga ati nyambu no musarose no suyibiharage tirekana akaronka nikiro cifwe avuga ati abiroso no munsi avuga ati reka nanjye ejo nzobe narondeye
nka wewe udandaza iki
cyane ndandaza ibiyoba n'isoya nyene n'utwo tuntu tw'udusogote n'imbombo bya nyene kugira nyene ndawe ko noza ndonko ukuntu nokwironderera agakaye ari mu wundi mwene wacu yiga mu gindi aradandaza nawe nyene amashyo
aradandaza
he tuvuka ngaho nyene aho ku mugumye
nyina abo bana afite imyaka irenga 50 abayeho mu buzima bwo kwishuza
ni buzima bubi kuko amagara ari karamba ndabona ko abana bazokura nyene bari mu buzima bubi bwo kwicira ingero ndabumvise ndabarimo ibyo bajyana aka gaparasira nyene nashikiye mwo inzu za izimananye gukira nyene imana yicaguma irampurwana imutwana mugo mwico gihe nta baganga bari bwite kwigisha ngo byarababiri cyanke kugeza kuri batatu gusa nk'ukuntu mbayeho rero yaba iyo girima nashitsino yaramaze kuza yo kubyara abana batatu sinari kurenza batatu ndazi kwa hayaho bakwiye neza
umutumba wa muhingira uri ku ingo zirenga amajana 550 icyo kibazo cy'amatongo kera gishinga abanyagihugu baho ku buryo kibazo cirondoka rijyanye n'amagara meza bagishyize ku muzirikanyi uyu mukenyezi asinya imyaka 28 afise ibivibiri byonyine arimamwo asigaye nawe nyacha bishwa no gushingero afise abana batatu kandi avuga yuko atabandi yimije kuvyara
norenza batatu mva n'abandengeje ubunye urabona biragoye kubaho ufise abana benshi nkeza ngo uranke cyo bagaburira neza bamwe bacha bacika ibisima abandi bakangara gucyo
uvuze ko wahejeje no kwimana yirema ico bigenda gutya
tuzoza turasezera n'umugabo wanje yego turabukungene twobigenza kugira ngo tudare ku ruge
ndusho kubyara uwundi
oya
amakuru dukura ku mukuru w'umutumba wa muhingira Aisha ki Marie Esperance amesha ku mitumba 48 igize komine Gatara agacimbi kose kaba gafise umuremesha kiyago ayaje guhimiriza abanyagihugu irondokaje n'amagara meza mu ntumbero yo guhangana n'ibyana ry'abantu yibonekeza muri komine wabo ku mutumba muhingira muri komine ya Gatara Fidelite yashatse ijyu rya Amerika
mu gihugu cy'u Rwanda bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka Rubavu bavuga ko badatahura ingena tamatara bafise kandi acishwa mu bibanza babayemwo abavuganye n'ijwi rya Amerika bati twatanze ubutaka bwacu batwemerera amatara amasahera mu nzira Claude Ganza munyamagana adufitiye inkuru irambuye
kwe batubwiye ngo tangi bibanza bashingeme amapoto ndakibazo bazaza kubadusubize ubu turategereza turaheba
umwaka gusa numwe mu baturage bo mu mirenge ya Rubavurugero na Cyanzurwa mu karere ka Rubavu baravuga ko bemeye gutanga ubutaka bwo gushinga amapoto y'amashanyarazi bemera no gutema insina n'indi myaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi ariko umwaka urashize batarabona amashanyarazi bemerewe nubwo insinga zayo zica hejuru cyangwa imbere y'ingo zabo
kwe baratubwiye ngo ntange ibibanza bashinge mama poto ndakibazo bazaza kubadusubize ubu turategereza turaheba
ikibazo kibitera ndabwo tukizi kuko bazanye amapoto aya mapoto mubona ashinze imyaka ibiri giye gushira amapoto ashinze baraza bakatubwira ngo umuriro barawurekura umuriro ndibawurekure hakaba manama tukababaza ati ko mwazanye amapoto kuva igihe mwatubwiriye ngo muzaduhereza umuriro uwo muriro tuzabona bigenzute bakatubwira ngo mutegereze
akibabitemeye ndoki umuriro goraza ubwo turategereje twarahebye imbega ubwo twabaye ngaho ngaho hari teri mu Rwanda
bavuga ko byabateje igihombo mu buryo butandukanye kandi nyamara bari bafite icyizere cyo kubyaza umusaruro ayo mashanyarazi bakiteza imbere
kuri aya mapoto aho bayateye byo kubera ko bari bavuze ko aho barayanyuza buri baturage bemera ko kugira ngo bayahacishe tubone umuriro vuba nta kiguzi bagomba gusaba ku bindu bizatemwa cyangwa se kubizangira
umwari mwemeye gutanga ubutaka ku buntu kugira ngo mubone amashanyarazi
abaturage rwose twese twari tweme n'ufite insina baravuga ati nibateme ariko umuriro uze ariko noneho ikibazo nuko nibyo baneme nabyo batanabikoze ngo numuriro uze
batuzanye umuriro tuzi yuko tugiye kubona umuriro wongaje gutangenda muri sakati rwose munguze nanzi kogosha ndavati ngiye gukora umushinga wo kogosha ngo birangira ndogoshe ngo nyina amafaranga arikunguka ndakindi ndi gukora
yego muri mbavu turi kushaka nuko twize ibyo gusudira tukaba dushaka kwiteza imbere dukora
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bushima ko abaturage bashyizeho uruhare rwabo mu gushyigikira gahunda yo kubegereza ibikorwa remezo badasabye ingurane buvuga ko bwamaze kumvikana n'iki ko cy'igihugu gishinzwe ingufu REG kugira ngo amashanyarazi agezwe kuri aba baturage Murenzi Janvier ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu
abaturage kuko bashaka amashanyarazi hari uruhare rwabo bagira kugira ngo amashanyarazi abagereho muri bwo ni ugutanga aho amasinga anyura cyangwa se ibikorwa bijyana amashanyarazi aho binyura bigera mu mudugudu cyangwa se hateganyirizwe kugera amashanyarazi ubu igisigaye kwari kugira ngo noneho ibyo bemeye bishyirwe mu nyandiko ibi turizera rero ko muri iki cyumweru gitaha ko twamaze kuvugana n'ubuyobozi bwa REG nabo ukaba bwite uye kugezayo amashanyarazi ibyo nibiramuka bikozwe neza abaturage bagakuraho ibiri mu nzira y'amashanyarazi byose n'ubyukuri umuriro barawubona mu gihe kitarenze n'icyumweru nk'uko ubuyobozi bwa REG bwabitubwiye
aba baturage bemeye gutanga ubutaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi badasabye ingurane nabo mu mirenge ya Rubavu cyanzarwe na Rugerero bavuga ko insina zabo bazitemera hasi ngo zitabe inzitizi ku miyoboro y'amashanyarazi zanashibuka bakongera bakazitema ariko icyo bazitemera kikaba n'ubu kitarabagiraho
ni ugusaba bafatuhereza amatsinga bakaduheza cash power tugacana tukishura twe dushaka kwishura
Claude Ganza munyamagana Irubavu mu murengerazuba bw'u Rwanda kubwahadijwe rya Amerika
arakinuye mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana ngaho mu gihugu cy'u Rwanda dutandukire amakuru avugwa mu gisata c'impunzi aho abarundi barenga amajana 8 bahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri mu gisagara ca Uvira ni muri Congo bavuga ko bugarijwe n'ibibazo bitandukanye ariko bigwiriyemo inzara bivanye n'umwanya munini bamaze muri iyo kambi barasaba kwimurirwa handi nkuko muvyumva mu nkuru twategurira umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika muri Congo Vedaste ngabo
Muri inkambi yagateganywe Kavimvira iri mu rometro bigera kuri 7 n'umupaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akambitse impunzi z'abarundi ziganjemo abana n'abagore bamaze igihe kirenga amezi 7 bategerejwe kuzajyanwa mu nkambi y'Umurongwe iri mu karere ka Fizi ubwo radijwe igihe Amerika yasura iyi inkambi izi mpunzi aho zari zicaye munsi y'ibiti by'imyembe zagiye zigaragaza agahinda ziterwa n'ubuzima bubi zimaze mu gihe cy'amezi 7 uyu ni Aimable Mutabazi umwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire muri inkambi gateganyo
ibibazo biri ngaho muri inkambi ya Kavimvira ni ibibazo biteye ubwoba ntidufatwa nk'abantu turyama nabi turya nabi turya ubugari baduhabwa pamwe nibiharage haraho bidutagira amavuta bidatetse neza turya rimwe ku munsi ubundi umuntu yandikwe kunywa ubuyi mu gitondo batubwiye ko turya gatatu ku munsi ntiturya gatatu ku munsi turya iryo rimwe gusa hanyuma ikindi kintu turyama ku bintu sinzi ko byo bari ibintu bataye batoye tubikweretse nk'imatera baha abantu baryama ko ni matera ziteye ubwoba zishobora gutuma n'umuntu agwara ni ibintu rero uburago bakaguha karago kamwe ukajyama kusima imbeho ibiki byose biteye ubwoba dufashwe nabi ikindi kintu nacyo kitubabaza cyane nukutuzana ngaha tukahamara umwaka turi muri kando transite iyo ngaha ikavimvira batatujana mu nkambi impunzi aho twoba twimba ko twisanzuye tumeze neza.
Ndayishimiye Anna numubyeyi umaze amezi atatu abyariye muri iyi nkambi avuga yuko kubera ubuzima bw'inzara babayemo bwo gufungura rimwe ku munsi butuma basohokeye inkambi bakajya gukora imirimo yo kwikorera amabuye n'imicanga mu baturage b'abakongomani. Nubwo iyi mirimo hari abisigira indwara
giye nagiye kugarafiya nagiye kabiri nagiye kwikorera najya nyibase zari zitandatu nagaruse giye nagaruse ngatondera kukohora amaraso kagenda kwa muganga kugenda kumubwira kampereza imiti ariko yantabaye gutangira uwo munsi nanse kugenda iriya kunuze kugarafiya.
Nyabyenda Dafroze avuga yuko usibye iki kibazo cy'inzara bahura nacyo muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bafite n'ikibazo cy'ubuvuzi kuko bavugwa nabi ndetse bagahabwa n'imiti idahagije ugereranyije n'uburibwe baba bafite mu mubiri.
Urabona aha dufise indwara nyinshi ariko umuntu ashobora kurwara ngo agende kwa muganga akabura umuti bamuha uhuye n'indwara ze yasubirayo bakamuha wa wundi nkaca bakarorero ngiye kwipfutsa mvugwa zitoma kuva mu kwa kabiri ariko ntabwo ndakira. Ujanye umwana kwa muganga bakugira ngo imiti bamuhaye kandi umwana ugasanga ntari kwaragira neza nkubejo nagiye kwa muganga umwana aragwaye ndavuga ati nibaza mu kibazo cy'umubyeyi rakize tinya kabagwaye inzoka zamugire nabi ariko nubona mujanye bambutse ngo ntibamuha ngo baramuhaye vitamine none dushaka mudukure ngaho umuntu afite ingwara ntari bipimo bihari ngaho batupima.
Kubera imibereho mibi izi mpunzi zibayemo zisaba ishiramwe rya sere ko ryazivana muri inkambi zikajyanwa mu nkambi y'Umurongo. Uyu ni Emmanuel Nikutunga impunzi wa mu nkambi ya Kavimvira.
Icyo dusaba twebwe nuko twumva ngaho toilette vraiment ziratunuka cyane ziruzuye ziruzuye cyane gose ni kuvuga ugiyemo n'uwo kuca ni seconde nimwe uteza kuyivamwo ukacyuza kwenda ko waje kwituma no hanze mbere kubera ko hameze nabi abantu ni benshi none abantu igihumbi n'amajana mu nkambi nk'iyi biteye isoni cyane niyo twifuza ko badukurangara dushikane imarindi baduteguriye.
Umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi ya Kavimvira Bwana Freddy Salumu avuga yuko impamvu izi mpunzi z'Abarundi zimaze igihe kirekire muri inkambi ari uko amazu zari guhitiramo mu nkambi y'Umurongo ataruzura ndetse n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ritaratanga amakarita izi mpunzi zizaza zifatiraho ibiribwa. Aha agira ati
kulikuwa mashini moja ilikuwa imeharibika ile mashini banita mashini ya BIMS njiko na role yakamaye kwaregistre
hari mashini imwe yo kubarura izi mpunzi yagize ikibazo nyuma twagize ikibazo cy'imodokari yo kujyana izi mpunzi mu nkambi kinyuranye n'ibi tegereje ishyirahamwe rya PAMU kugira ngo rize gukora ibarura ritanga amakarita kuri izi mpunzi zizaza zipokereraho ibiribwa. Tumenyeshe yuko atari muri inkambi yonyine ya Kavimvira impunzi z'Abarundi zivuga yuko zatinze ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi ya Sange Monge Monge nazo zifite ikibazo cyo kumara igihe kirekire muri izo nkambi z'agateganyo. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Kavimvira mu ntara kivuye amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakenuye inkuru iwe murashobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu hakaburungu radio yacu vewa akaburungu com mujahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara mu kanya gatonya gusa aza kuba ari ikiganiro c'amagara y'abantu. Muti uno munsi turababwira iki abatari bake baradusabye ko tubasubiriramwo ikiganiro mugenzi wacu Diane Ndonse yadushikije ku munsi wa gatatu aho yagarutse ku kibazo cyo kugimiza ningwara ishobora gukira canke singwara ikira reka aduge ku ijambo araza ko ari kumwe n'umwe mu bamenyereza abana badidimizwa canke bagigimizwa mu kuvuga gutyo ico kibazo kigakemugwa. Diane Ndonse
abahinga mu bijanye n'inyifato basigura ko ukugigimiza ari ngorane iva ku bihimba bifasha umuntu kuvuga biba bidakora neza mu buryo butegerejwe ariko rero iyo ngorane ishobora guhera ikibazo nikenage ibigo abagigimiza bashobora gufashirizwamo. Eric batungwa nayo numusore ahejeje amashuri ya kaminuza atubwira ingene yagerageje kwigwana ko kugira ngo akire iyo ngorane kugigimiza.
Jewe kubanze ngira ngo baranze dufate kuva ku ishuri muri primaire no muri secondaire meme nari umuntu agigimiza cyane cyane nkiyo ngize ubwobaho byari bindi bindi nkama gushika mu wa mbere muri universite ntanguye mu wa kabiri rero muri universite cyane cyane hano ndavuga nti harageze ko nogira ico nkoze ndabe ico bivako kubera je mbona afise ibihimba vy'umubiri bikwiye nk'ivyo abandi basanzwe bavuga neza n'isimona rero igituma afise iyo ngorane yo kuvuga amacanda cangaho ndatangura ndarondera ijya nino ndaca kumihora ingurukana bumenyi ndashira hamwe n'ivyigwa nitse muri psychology kubera uje nagize igisata kijejwe inyifato filiere no kwita mu gifaransa santé mentale pratique et psychothérapeutique muri université y'u Burundi hama canongera nzandaraba nabandi bantu nyene iyo turiko turaganira badafise iyo ngorane ukuntu babigenza iyo bariko baravuga icyo no kwita mu gifaransa ama articulation yabo ndagerageza no kurondera n'imyimenyerezo mbona ko yomfasha mu kugira nanje nkire ubwo bumuka.
Muri rusangi abantu bafise ingorane yo kugigimiza bahura n'ingorane yo kudashobora gushikiriza ivyiyumviro vyabo ivyo bikabatuma banikumira
nkifise ubwo bumuga narashobora kuba afise iciyumviro ugasanga sindose ukuntu ndagishikiriza kandi nabona ko cokubaka canke nkabafise nk'inkuru nyene shobora gutera abandi ha mugasanga cimbura ukuntu ndayivuga umva ivyonye ko vyambavaza hama n'ikindi naco warashobora gusanga mu ishuri iyo hageze kuwishura warusanze uzinyishu mugabo kubera uzi yuko niwishura hama dufate ugasanga urikura gihimiza abandi bace batwenga mugasanga nk'iyo nyishu cyugumitsamo.
Eric batungwa nayo amaze kubona ko akizi ingorane yo kugigimiza yaciye agira iciyumviro co gufasha abandi ahanini agashimikira ku myimenyerezo ifatiye kukuntu umuntu ahema.
Si imiti mvuga ndaguhaye ngendumira makinine nti mu gitondo na saa 5 n'umwijoro mugabo ni nk'imyimenyerezo udufashaniriza hamwe kwera nkuko unababwiye umuntu asanzwe afise ubwo bumuga ibice vy'ihemero vyiwe ntibabikora neza rero hariho imyimenyerezo yerekeye gukosora kuno umuntu ahema ariko aravuga hakaba n'imyimenyerezo yerekeye ukuntu iyo uriko uravuga utandukanya indome n'amajambo.
Iyi myimenyerezo yo kuvuga neza irasaba ibikoresho bifasha umuntu gutandukanya umwanya wo guhema kugira ngo ashobore kuvuga neza. Uyu musore abandanya tubwira bimwe mu byo ahambije yikorako.
Ndabahaye nk'akarero gatoyi nko mu gukosora ukuntu umuntu ahema dakoresha umukenke. Hama rero uwo mukenke ugufasha ko winjiza impwemu nyinshi zishoboka kugira ngo niwavuga bize kukorohera ntihabe ukuzibigwa mu mahaha kubera ko impwemu kuzaheze. Hama icya kabiri naco nkoresha ngo ndashobora gukoresha intoki ziwawe nyene canke ngashobora gukoresha nk'amabuye ukazura yafumbata ukufumbata urekura uturavuga
uko asohoye ijambo ariko afata yongera zarekura uko agiye kuvuga irindi jambo.
Nivyo nivyo nkubu ndashobora kuvuga dufatiye nk'ijambo nti data na mama aro nk'iryo jambo mutarikoresheje mwubwo buryo bwa kabiri ndababwiye nkoresha nk'intoki canke nk'ikintu turafumbata nk'ibuye canke iki urashobora gusanga uri kuvuga uti data da ugafumbata mwamukarekura da ta mama uko uvuga ubufumbashe urekuye ucuhora ico rero unico nita mu gifaransa espasta ugutandukanya umwanya bica bifashana na umuntu asanzwe afise ingwanere zo kugigimiza atanyaraguritsa mu kuvuga agafata kanya kukwinjiza impwemu.
Abahinga mu bijanye n'inyifato babona ko ubufasha budakwiye kugarukira ku myimenyerezo yo kuvuga gusa ariko bakaronswa n'ubufasha bwo guhindura ivyiyumviro bafatira ko inyanduruko yo kugigimiza ari ngorane yo munyifato umuntu aba yaragize akiri umwana mu gihe aciga kuvuga. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Kore ronchuti bakunzi turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro imbere ko duhana gahindukira sinogenda ntashimiye abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo ikiganiro wanyu umuntu aracuno munsi gishoboke eka namwe bwe mwatwumvirije mwakoze. Yakoze Macbilia Bureau yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bafatikanije muhinga bw'ivyuma na Lidiane twari kumwe tuzongerejo nkaho twahereye ariko masaha ari imbere muraza gushaka kumva ibindi biganiro bitandukanye mu Kirundi n'Ikinyarwanda nka saa 10 hariho muri isanga ni ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igice saa 12 amakuru aza kubagezweho mu Burundi igice saha 1:30 naho tuzakubashikiza amakuru avugwa ku isi ariko tukaza kwibanda cyane kuyagezweho muri Afrika Muranigwe tubasigiye kano karirimbo ka Chorale La Saint Dominique shira mu gahogo canke Gloria kabaryohera
avec VOA Afrique.